abarundi barenga 260 bahungutse kuri uyu wa gatatu banyuze ku mpaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakigera kuri uyu mpaka uhuza ibihugu byombi, bakiriwe n'abashinzwe gutahukana impunzi mu Burundi hamwe n'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya ASER. Nestor Bimenyimana ashinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yareserukiye leta y'u Burundi mu muhango wo kwakira aba barundi bahungutse bavuye mu nkambi ya Rusenda.
Kaze rero barundi bene wacu muhungutse muvuye mu gihugu cya Kongo muzananye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda, turabakiranye ugweze ku izina rya leta y'u Burundi, leta mvye, leta nkozi. Nimushike muri isanze, mushitse tubakumbuye, mushitse mu gihe cyiza cy'agatasi, mushikiye muri bene wanyu bari babanyotewe. Nimushike rero muri isanze.
Aba barundi bahungutse biganjemo abana n'abagore bavuga yuko batewe ubwoba n'umutekano muke bagenzi babo mu Rusenda bagenda bahura nawo, hamwe n'ikibazo cy'inzara baterwa n'uko batinda guhabwa ibifungurwa na pamu.
Ndashimye ASER yatwimbiriye ko kabidusahuye, hariho benshi biyumvira gutaha ntibaronke uburyo bwo gutaha kuva n'uko ntabari kugira ngo ibyo hariya mu Rusenda birakomeye cyane. Ariko ndashimye kuba twe twavuyeyo tuba dukiriye abandi nzira. Turabasabye ko bobitaho cyane kugira ngo baronke uburyo kugira ngo batahe bashike mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse ari amahoro, kuko abasigaye barahariya ni benshi cyane. Ibibazo twahura nabyo twahura n'ibibazo by'intambara, ibihuha, niyo impamvu itumye mpunguka. Nta mutekano dufite, turara hanze, turara turiruka, abantu baricwa, ndetse gituma afashe inzira, inzara, abana ntabwo bariko bariga barabirukanye, ndetse gituma afashe inzira yo gusubira mu gihugu iwacu.
Umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi, Nestor Bimenyimana, aramara impungenge abarundi bose bari mu makambi bifuza guhunguka.
Abarundi bose bari mu makambi, yaba amakambi ari muri Kongo, yaba amakambi ari mu bindi bihugu, tubatera kama ko guhunguka bakifatikanya n'abandi barundi mu kwiteza imbere. Ntidushaka ko iterambere risigaza umuntu n'umwe inyuma. Aha rero dusubiramo akamonye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nama yateye abarundi bahunze ko guhunguka. By'ukuri abarundi bose bahunze ntibabyumve, nta mvu n'imwe yotuma hari abarundi baguma baturatura. Hama kandi igihugu cy'u Burundi cyuzuyemo amahoro n'umutekano, umwimbu umeze neza, ibintu byose bitonze neza, mugabo hakaba abarundi baguma mu buhungiro. Twifuza ko bahunguka baze kwifatikanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere.
Nubwo abo barundi bahungutse, muri bo hari abafite ikibazo cyo kutagira aho bazahitira bitewe n'uko nta matongo bafite mu Burundi.
Ikibazo jyewe mfite ndatashye mu gihugu cy'u Burundi cy'iwacu inyota yuko nogisubiramo, ariko nuko mpita mpitira mu ibarabara ntafite itongo. Nka papa wanjye yapfuye nta tongo adusigiye, ubu mpita nyerera nka mayibobo. Nifuza ko bomfasha iki, bompereza ahantu noshikira nkicara nanjye nk'umurundi.
Jyewe ndanezerewe cyane kuba mvuye muri iki gihugu cya Kongo nsubiye mu Burundi wacu, kandi nkomeye kuko hari benshi bahasize ubuzima. Nicyo gituma ndenzerewe cyane no gusubira iwacu. Twebwe ikintu bodufasha hariya ni uko botugarukira, kuko tumaze imyaka myinshi tudahari. Ibintu byaranonekaye, ntidufite aho dushikira, ntidufite aho tuba, ntidufite aho turima. Badufashe baduhereze n'ifungurwa zikwiye, kuko nta kintu dufite twarondeye.
Ubuyobozi bushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bumaze kwakira impunzi z'abarundi zahungutse zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 180 kuva mu mwaka w'2021. Ni mu gihe ASER yo muri Kongo umwaka ushize yavuze yuko abarundi barenga 700 aribo bahungutse bava muri Kongo mu mwaka w'2021. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika ku mpaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.